Yeni Radyo İzmir Amerika. Radio Izwi ya Amerika ibandanya kwashikiza ibiganiro byaryo mu kinundi no mu kinyarwanda ni Washington DC muri weneza shuti muduteza amatwi muri kumwe na Fidel Niyonga bondabahaye ikaze mu biganiro byacu byo kuri isaha mu rwego rwo guhimbaza umunsi mpuzo makungu wahariwe umwigisha. Izwi ya Amerika ryaganiye na Professor Leonce Bikumana yigisha muri kaminuza ya leta ya Massachusetts muri leta zunze ubumwe za Amerika.
Mu bari bakuntera gateka baranyugura ipete banyita distinguished professor na randi full professor kuri jewe byampaye ingufu zo kubandanya nkora kurusha nahora nkora cyane kare.
Uwo ni Professor Leonce Bikumana umwigisha kuri kaminuza ya leta ya Massachusetts muri leta zunze ubumwe za Amerika avuga kugashimira aherutse guhabwa niyo kaminuza. Mu Burundi ntara ya Ngozi yaratunganije ku munsi wa gatanu higanwa ryo kwinonora imitsi ryitabiriwe n'abanywanyi b'imigambi 9 abasiganwa n'amaguru naho umuryango wa Afrika buseruko mu bukene budasanzwe bw'amafaranga. Ibikorwa bimwe bimwe bikaba byarahagaze ibindi byigizwe inyuma. Makuru yo mu karere k'ibyaga binini mu Burundi, intara ya Ngozi yaratunganije kwa gatanu higanwa ryo kunonora imitsi ryitabiriwe n'abanywanyi b'imigambwe 9 basiganwa n'amaguru. Iryo higanwa wari umwimenyerezo ku migambwe kugira bamenyere amahiganwa. Utsinzwe bamukeze utsinzwe nawe yemere aho ntahishize abarongo imigambwe bakaba bamenyesha ko icirwa bahakuye ari ngirakamaro muri kino gihe himirije amatora mu Burundi. Ni inkuru y'umenyesha makuru Teziratunga Imana.
Icyo gikorwa cyatanguwe n'urugendo rw'abanyanyi b'imigambwe 9 ku 14 ikorera mu ntara ya Ngozi rwabakuye ku biro by'intara gushika ku kibuga cya Muremera ahabereye iryo higanwa bambaye impuzu ziranga imigambwe yabo bose bavanganye no mu guhiganwa bakaba babikora bambaye ibimenyetso biranga imigambwe yabo. Buramatari w'intara ya Ngozi akaba yasiguriye abanyengozi igituma icyo gikorwa cyatunganijwe uko.
Uyu munsi rero si umunsi w'ihiganwa bose umunsi w'amatora ni umunsi w'umwimenyerezo. Tuza kwimenyereza iki? Tuyimenyereza bwa mbere icyo higanwa n'imigambwe itandukanye ifite ibyiyumviro bitandukanye. Mwabonye ko mu rugendo rwa mbere twadukuriye ku ntara wenda twari tupanganye abateka intwaro, abarongoye ibintu bitandukanye, abarongoye imigambwe itandukanye, abanywanyi b'imigambwe itandukanye, eka n'abatari mu migambwe na gatoyi wese twari tupanganye. Byumvikana n'ihiganwa ry'amatora ritegerezwa kuba abantu ubwa mbere bashyize hamwe bafatanye imunda kandi bari mu buzima bumwe.
Icegera cy'urongoye umugambwe w'abadasigana Iprona mu ntara ya Ngozi arashima uwo mwimenyerezo bakoze akizera ko uzobafasha byinshi mu kunywanisha abanyamigambwe muri kino gihe cy'amatora.
Iri heganwa ritubwira igikorwa cyiza cyaringanijwe n'intara kugira ngo imigambwe ishobore kuja hamwe ikagira umwimenyerezo w'uguhiganwa biza bibandanye uko gushika aho tuzoshikira mu matora. Ku bwacu rero ni ikigwa cyiza twoharongera n'abenegihugu bandi bakabonera ikigwa kugira ngo babone ko imigambwe itandukanye ibwirizwa kubana mu mahoro kugira ngo amatora adobe mu itudu.
No mu mugambwe Frodebu barashima icyo gikorwa. Urongoye umugambwe mu ntara akivuza ko no mu matora vyogenda uko.
Intumbero twihaye nibaza yuko tutazodebukirwa niyo gutunganya amatora neza kugira tubane neza muri kino gihe turiko turagitegura. Tunifuza yuko ku munsi w'amatora n'ubundi tuzogenda neza, yego niyo ntumbero dufite.
Reka no mu mugambwe Senel barashima icirwa baronse kuri uno wa gatanu. Urongoye umugambwe ku rwego rw'intara akizera ko abajejwe intwaro bahungukiye vyinshi kuko benshi muri bo bahengamira ku mugambwe uri ku butegetsi iyo hadutse amatati aho kuba bahuza.
Igihe abajeje intwaro bafata ikibazo mu minwe maze bagashikira abarundi ku mitumba bakabigisha babereka ivyiza vyo guhiganwa badahezanyayo vyo ari vyiza cyane. Ibibazo yuko rero abajeje intwaro nabona ko ubwo bw'intara babikoze bikorwa amakomine nabo hamwe babikora kandi bakabikora bishaka tarukwikurayo kugira icyizere bitanze bize naho nyakubaha bramatari yamarimo arayigisha abajeje intwaro abanyimigambwe ko bateza kubana bagije amategeko y'imigambwe bakareka imigambwe ko yidegenze ariko amakomine amwamwe ndavuga hazanya murenza cyamarangara cyakiremba n'amakomine atari make ngamwe ntarangoze usanga abajeje intwaro cyane ari usanga ariko bazitira ibikorwa by'imigambwe itandukanye cyane cyane rero ugasanga umugambwe SNL uri kurazibirwa na cyane cyane kubijanye kugura ingwa z'imigambwe
buramatari w'intara ya Ngozi akaba yasavye abarongoye imigambwe muri iyo ntara bene abajejwe intwaro kuza barabonana imigambwe yose iri hamwe ku mitumba kabiri mu kwezi kugira batorere umuti ibibazo byose bituma abadasangiye imigambwe binubana amenyesha ko yizeye ko amatora azoshika abahiganwa bagwana munda uwatsinzwe agakeza uwatsinze aho kwama bariko barashamirana kandi bose ari bene Burundi. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Kati y'Ijwi rya Amerika Washington DC umuryango wa Afrika y'Ubuseruko uri mu bukene budasanzwe bw'amafaranga. Ibikorwa bimwe bimwe byarahagaze ibindi byigizwe inyuma. Icyo kibazo cyatumye abashingamateka batuma ko inama nshikiranganji ku munsi wa gatanu w'indwi kubwira ibihugu bya EAC ngo bitange intererano yavyo canke bifatirwe ibihano Uburundi na Sudani y'Epfo biranye imyaka ibiri yose. Nkuru y'umenyesha makuru wacu Pierre Claver niyo nkuru.
Kubwira inama nshingamateka y'umuryango wa Afrika y'Ubuseruko EAC yakoranye kuri uyu wa gatanu yarusha muri Tanzania, ubukene bw'amafaranga yo gukoresha muri uyu muryango bushobora gutuma ibikorwa byinshi bitaranguka. Abo bashingamateka bahamagariye abashikiranganje baserukira ibihugu muri uwo muryango gukora ubuvugizi bukwiye kugira ngo ivyo bihugu bitange intererano yavyo. Mu bisanzwe buri mwaka uwo muryango ugira amafaranga ukoresha. Uyu mwaka batanguye mu kwezi kw'indwi uno mwaka bitekanijwe ko azokoreshwa amadolari ya Amerika hafi miliyoni ijana na cumi n'umwe. Igihugu kimwe cose muri bitandatu bigize uwo muryango gisabwa gutanga hafi imiliyoni umunani n'igice nayarenga gato imiliyaridi mirongo ibiri na zitanu z'amafaranga y'amarundi. Yamara gushika ubu igisata c'inama nshingamateka kijejwe kugenzura ubutunzi kivuga ko igihugu kimwe conyene Ubuganda arico kimaze gutanga ibice mirongo irindwi na bibiri ku ijana by'intererano y'uno mwaka, ariko ko ibindi bihugu byose atana kimwe kiratanga n'igice. Hakiyongera ko rero Burundi na Sudani y'Epfo bigifise ibirarane byo kuva mu mwaka uheze. Ku mwaka uheze umushikiranganje aserukira Burundi Isabel Ndahayo yari yatanze siguro z'igituma igihugu ciwe kidaterera ku mwanya.
Ntibyari byakwiye kubera ingorane mu z'igihugu caciyemwo murano ko turi ku gikorwa. Burundi ntibyigeze bureka gutanga kandi muravye akigoro bwagiye buragira hejuru y'ingorane twari dufise. Nibaza ko atamuntu n'umwe ashavuriye Burundi kandi tuzobandanya tugira akigoro gushikaho tuzoshika ku rugero rumwe n'abandi. Hanyuma ikindi igira kabiri ni ukubandanya kandi mfasha igihugu cy'u Burundi kugira ngo gishobore kuba koko umunyamuryango akwiye byose ibisabwa n'amategeko atari uguherekeza ariko turiko turakora.
Abashingamateka bavuze ko ivyo bituma imigambi imwe itarangurwa iyindi kigizwa inyuma. Umukozi mukuru wo muri EAC yabwiye Ijwi rya Amerika ko amanama menshi amaze gusiba harimo n'ay'abashingamateka babwirizwa kuja kuzikorera mu gihugu kimwe ca EAC ku sentare yahagaritse ibikorwa byo guca imanza no kuzisoma vyari kuba mu kwezi guheze kw'umunani kuko bisaba uburyo bwinshi ko hari n'abakozi bato bato bagiheraniwe amezi atari make. Eyala yatumye abo bashikiranganje kwibutsa ibihugu bitandukanye ko hari ingingo zitegekanye ibihano ku gihugu kidatanze intererano zaco ku gihe.
abashinga amateka ba EAC bavuze ivyo inyuma y'ikirego catanzwe n'ihuriro rya Societe Civile East African Civil Society Organizations Forum zigengwa na EAC. Ico kirego kibwira abashinga amateka ko bataye inshingano zabo zo gukurikiza amategeko ku bihugu bitarariha intererano. Iryo huriro EACSOF ryari ryasavye iyara kubaza inama y'abashikiranganji ba EAC impamvu ibihugu bimwe bitarishuri birarane by'intererano zo ku mwaka uheze, cyane cyane Burundi na Sudani y'Epfo bigiheranye hafi yose, hakiyongera ko ayo uyu mwaka. Igihuriro risanga ibihugu bya EAC atagushaka bifise ko guteza imbere imibereho y'abanyagihugu bavyo biciye mu migambi ya EAC nko kwishyira no kwizana ataviza zo kuba gukorera canke kwinjira mu gihugu kanaka zisabwe isoko rusangi hamwe n'ibindi. Abashinga amateka babona ko hamwe uyu mwaka wohera ibihugu byose byo babigeheranye ayo ku mwaka uheze byo fatigwa ibihano. Abashinga amateka cyane cyane baturuka mu Burundi na Sudani y'Epfo bemeye ko bagiye gushikana umwitwarariko wa EALA mu bihugu byabo kugira ngo intererano zitangwe. Abashinga amateka banibajije igituma n'ubu hakivuga ubunyonyezi muri EAC kandi atana uburyo bwinshi buhari. Mu minsi yaze umunyamabanga mukuru wa EAC Liberance Mukeko yaketswe ko kunyuruza no gukoresha nabi uburyo, yamara yarabihakanye anemeza ko ahubwo wewe kuva agiye muri ico kibanza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu hari amafaranga menshi yahora akoreshwa nabi yagarujwe mu kigega ca EAC. Ibihugu vya rutura harimo n'ubumwe bwa Buraya byarahagaritse imfashanyo byahora biha uwo muryango kuko hari mu Burundi buri mu bihano by'ubutunzi vya Buraya. Mu kwezi guheze naho ikigega c'iteramire ca Amerika USAID catangarije EAC ko atagikorwa na kimwe kizoba kirimo mu Burundi akora muri EAC kizofatwa mu mugongo na Amerika, ni mu gihe n'umunyamabanga mukuru wa EAC ari mu Burundi. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bwijwi rya Amerika.
Turabaramukije bakunzi namwe banyonyi bishwe rya Amerika. Mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 1 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu rwego rwo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umwigisha, Ijwi rya Amerika ryaganiye na Professor Leonce Ndikumana yigisha ivyerekeye ubutunzi muri kaminuza ya Massachusetts muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aheruka gushirwa mu rwego rw'abarimu b'inararibonye. Mu kiganiro na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana yamubwiye icokorwa kugira umurimo w'umwarimu ukorwe neza kuva mu mashuri yo mu ntango gushika muri kaminuza.
Professor Leonce Ndikumana, ndabashuhuje, murakaza neza ku Ijwi rya Amerika.
Urakoze neza kumva kanya ko tuganira.
Urakoze nawe, nagira ngo nibutse abatwumva ko uheruka kubona agashimwe, ndeka nkite ku uheruka kuzamugwa mu ntera ushyirwa ku rwego rw'abarimu ba kaminuza bibihangange. Nagira ngo ubwire abumva Ijwi rya Amerika ubidondorere gatoya, ubabwire uwuriwe.
Urakoze gose. Jewe ni Leonce Ndikumana, ndi Murundi, navukiye mu Burundi muri komine Vugizo, province Makamba, hamanize mu Burundi, ncandabandanya muri Amerika, ncandonka kazi muri Amerika muri university yitwa University of Massachusetts iri muri yitwa Amherst, hanyuma nigisha ibintu byerekeye ubutunzi bw'igihugu n'iterambere. Hanyuma mushinga nko kumushinga ntaya bivuze, jewe muri university nkoramwo bahera ku ntera gateka baranyugura ipete banyita distinguished professor, naho ndi full professor. Urumva rero iyo niyo pete ya nyuma muri professor y'iwacu muri university. yabaye iteka rikomeye kuri jewe ku muryango wanje nibaza ko nabagenzi babishimye je kuri jewe byampaye ingufu zo kubandanya nkora kurusha nkuko nahora nkora cyane kare bikaboneka yuko muri akazi k'ubwarimu n'ubushakashatsi iyo ugize umwete ugakora neza hanyuma ukagira n'Imana Imana ikaguhamagara ukashobora gukora iminsi yose rimwe na rimwe hazogera igihe bagushimira bikaboneka yuko ibyo wakoze teyiteka
ariko se nagira ngo umwana mwongere muse nabatera agateka igihugu cy'u Burundi mukomokamo cyane cyane n'umutumba mukomokamo na province mukomokamo nimwongere mubibutsa aho mwa kuriya aho mwiza amashuri abanza kugira ngo nabo bumvishe mako nabo ari ryabo
ego urakoze gwose nibyo ivyuvuga kuko ibi biriko biraba ubu bashimira biva ku kuntu narezwe ku kuntu nize mu mashuri y'intango ku kuntu nize mu mashuri yisumbuye ku kuntu nize muri universite mu Burundi naho nakoze hose je urumva rero nkuko nakubwiye navukiye ivugizo nize mu ishuri yitwa Imacyazo kuri paruwasi Imacyazo aho niho nigiye kwandika niho nigiye gusoma aho niho natanguye ikivi cyugira ngo nshobore kwiga ntera imbere hanyuma mpijije ngaho ndabananya mu ishuri yitwa Ecole Normale de Rutovu bayita Lycée de Rutovu aho niho yari ishuri ifashwe n'abafurera bo muri Canada niho nize niho nabananije iteka ryo kugira kwishyira ku kazi ugakora akazi ugashira ukamenya yuko atabije cyuya atakintu uzoronka muri iyo shuri yo mu Rutovu abarimo n'abafurece batubwira yuko kugira ngo utere imbere ubumunyagihugu avuga ko yize wahejeje amashuri icyo bavuga bagerageza kuba wiga neza ugakina neza ugasenga neza abafurece batubwira ati ufise umutima mwiza uri mu mubiri ukomeye uzoshobora kwiga byumvikane hama rero nje muri Amerika iryo shaka ry'ukora iminsi yose kudafina ni ibintu nize nkiri muhira nki mama na papa banyigishije Amacyazo mu Rutovu no muri Univesite y'u Burundi babananye bashigikiye bati aho uri hose ngukora ukora aho ushitse ingufu zawe zose zishika ugashimira Imana yaguhaye amagara ugashimira abarimu bakwigishije ugashimira umuryango nakubwiye icyo noshaka kuvuga nuko nkuko bavuga ati mu kirundi hari umugani bavuga mu cyongereza no mu kirundi urakubura iho bavuga ati ubonye umugabo ashitse hashitse abafite umugore ari nyuma yiwe no kuvuga yuko ntushobora kugira amahirwe mu buzima ngo ugire inyungu mu byo uri kurakora udafise umuryango ugushigikira udafise umupfasoni agushigikira udafise abana bagushigikira jewe rero mu byo ndonka byose ubu ndabishimira ababyeyi bambyaye bakandera ndabashimira cyane cyane n'umupfasoni twubakanye n'abana twavyaye nibo bampi nguvu iminsi yose mu gitondo mbyutse nibo bampi nguvu tukuza kubandanya nkora
None muri kaminuza ya Massachusetts mutanga yahe masomo
muri University ya Massachusetts rero nigisha ibintu by'iterambere na masomo yigisha abanyeshuri ingene ibihugu bitera bije imbere uko imyaka yongerekana tugasigura ingene ibihugu bimusara bikobetera imbere binyaruka ibindi bikabagora tukabigisha kandi n'amapolitike ibihugu bishobora gukora kugira ngo bishobore kubandanya bitera imbere ibintu byo kugira ngo ingene ukomeze ibintu by'umutaha ukomeze ibintu byo gucuruza ukomeze ibintu bya industry ukomeze ibintu by'ubwirimizi ibyo nibyo nigisha haya makani nkigisha ibintu bita macroeconomy ni ukuvuga kwiga ingene igihugu cyose ubutunzi bw'igihugu bwose bugenda kigisha ni n'amapolitike leta ari ministeri y'ubutunzi ari banki centrale banki y'igihugu ingene bakora kugira ngo ibiciro ntibyongerekane cyane abantu bashobora kuronka akazi haya ubushaka abikorera twabo bashobora gukora neza ibyo je nibyo nigisha
nkora ubushakashatsi imbere ya no kiganiro nabonye yuko wakoreye cyane amashami anyuranye y'umuryango wabibumbye bakorera ibyegeranyo biyafasha kumenya uko byafasha ibihugu binyuranye ku isi mu iterambere ryabyo nka Afurika nabonye nawe warayikozeho cyane ni iki gituma Afurika idatera imbere
Ego nkuko bivuze jewe naronse akanya ko gukorera muri shyirahamwe ryunze ubumwe ari cyo bita Nations Unies, narakoze kandi no muri banki ya Afrika iterambere cyo bita Bank African Development cyo gihe ari kiri muri Tunisia. Muga igihe ntangwe gukora muri Nations Unies cyo gihe nakorera muri Ethiopia, naronse akanya ho kubona yo ingene guteza imbere igihugu bigoye. Kucho gihe twarakoresha amanama y'aba ministre bajeje ibintu by'iterambere y'aba batwara ama banki centrale, kuko nacambona yuko uko ibintu tuvyigisha mu ishuri hageze kubikoresha biragoye, kuko usanga ibihugu vya Afrika nubwo ofisi cyo byiyumviro byiza kenshi usanga bidafise uburyo bwo kugira ngo ayo migambi bwateguye bishobora kuyarangura, bisaba kubaka amabarabara, bisaba kubaka amashuri, bisaba kubaka amahinguriro, ibitaro. Ugasanga rero ibihugu bya Afrika cyane cyane birakenye umutahe wo kugira ngo birangure imigambi byakoze, kuko usanga kenshi mu bihugu byose je nakoreyemo mbona muri Afrika birafise imitahe imeze neza, imigambi imeze neza, barazi ingorane bafise, bakaba bazi icyo bashobora kugira ngo izo ngorane bazitorere umuti. Mugabo kenshi babura uburyo kuko amahera bashobora gutoza ari makori ari hehe mu gihugu ni make, hanyuma imfashanyo nayiva hanze ubu ni make cyane, kuko iyo mfashanyo iza kukongerereza. Imfashanyo ntishobora guteza imbere yo nyene, ishobora guteza umuntu afise icyo yitoreje wenyene ari mu makori ari mu yandi mu zindi nyungu, hanyuma iyo mfashanyo ikaza kongerereza. Rero muri Afrika ingorane nuko niyo mfashanyo ubu ni make ugereranije ayaza nayo ibihugu bikeneye, usanga hariho ubudasa cyane, ugasanga rero hariho ikibuze kugira ngo gihe inguvu amekonomi yo muri Afrika.
None dushamikire ubwo bukungu n'iterambere kuburezi, kubera kuburezi niryo ntango y'iterambere. Kandi dusubire mu Burundi igihugu cyakwibarutse, niki cyakorwa kugira ngo uburezi mu Burundi butere imbere?
Ego urakoze cyane, cuvuze ni jambo rikomeye gose, kuko ibihugu byose bibona byateye imbere byaciye kubanza gukomeza ibintu by'ukwigisha, kwiga amashuri, umwana wese agashobora kuronka uburyo bwo kuja mu ishuri, agaheza amashuri y'intango akaja mu mashuri yisumbuye akiga umwuga kugira ngo ashobore kwiteza imbere, bongere bateze imbere igihugu. Ntushobora guteza imbere igihugu utari kwiteza imbere wenyine. Uteza imbere igihugu ari uko uteje imbere umuryango wawe. Mu Burundi icyo noshobora kuvuga nuko Burundi bwarateje imbere cyane ibintu byo mu ndero, kuko ndavye igihe je natangura ishuri y'intango ku banyeshuri nka 10 bahejeje umwaka wa gatandatu, warasanga ari nka babiri bagiye muri mu mashuri yisumbuye, kuko nta bibanza byariho. Ukadusanga rero jenda y'abantu benshi twiganye bari incabwe nke gose mbwa batashoboye kugenda mu mashuri yisumbuye kubera nta bibanza byariho. Wasanga baraje batoya abana batatu bangu bagiye tuba dutoye turi ndiro tugiye mu Rutovu, baratora nka babiri bagiye muri seminari, abandi bagiye muri atene n'ibiki, mbwa ugasanga benshi bari baciye ubwenge barasubiye mu mwaka hagaragaye baheba ko ata buryo bafite bwo kuronka kuja kwiga. Urumva rero mugabo ndavye ubu ndabona yuko igihugu cyarateye imbere gose mu gutanga mu kubaka amashuri. Usanga ubu mu Burundi aho ugiye hose komine yose ifite amasegondere abiri atatu, icyo bica bituma abana bashobora kuja kwiga hafi y'imuhira bataho twe twatiza kuja kure ukarara muri internet, ubu nta internet ni nkeyi cyane. Icyo kintu nibaza ko umuntu abarundi bashobora kucishimira yuko umwana wese arashobora kuja mu ishuri agaheza amashuri. Ingorane ziriho ubu uye ni uko nkuko abana baronse ibibanza byo kuja kwiga mu ishuri, amashuri yubatswe, usanga rero bica bisaba umutahe munini kugira ngo ugure ibyo bitabo, ugura ibyo byuma byo gukoresha ama experience abiga ibintu bya siyansi, ubushakashatsi, laboratoire, kuko ntushobora kwigisha ibintu bya siyansi utagira aho abana bakora experience. Icyo rero niyo ngorane Burundi bufite, Burundi bwonyine n'ibindi bihugu, ni kugira ngo buronke umutahe n'amahera y'ugushira mu mashuri kugira ngo umwana aronke n'umwarimu aronke icyo akoresha. Ugasanga hari n'igihe usanga nk'abarimu bigisha abana benshi cyane, ugasanga mu ishuri harimo abana 50 genda umwarimu nta kuntu ushobora kumbarira jewe ndi jenyine ngo nigisha abana 50 60 ndi jenyine ngo umunsi wose ngo rabishobore kuko ntibishoboka nta mwanya ushobora kuronka kwiyehura ngo tange ibyimenyerezo kuko uri kurigisha ikintu gihambaye cyane sibijya uvuga mu ishuri gusa ni ibyimenyerezo urumva rero utanze ibyimenyerezo bisaba umwanya wo kubikosora nta muntu nta mwari umwe yoshaka gukosora ibyimenyerezo bwa by'abana 80 inyinsi yose ngo bishobore ntibishoboka cyaho mba muri Amerika ishuri yo mu ishuri y'intango ntiza kureza abana 25 kuko barazi yuko bisaba umwanya kugira ikindi nacyo nibaza yuko Burundi n'ibintu byo muri Afrika biragira ingorane ni ingene abana baheje amashuri bashobora kuronka akazi urumva ubu umuntu ashaka kwishima atabana baraja mu ishuri bagaheza bakoroka ama diplome y'amashuri yisumbuye muri university abasigari baheza ari benshi kurusha uko twari twe duheza mugabe ingorane naho nuko ubu akazi ni gake kuko leta nta buryo ifize kuguma ihakazi abantu baje bose mugabo abikore twabonaho iyo sector acari ntoyi mu Burundi nibaza rero yuko igikenewe n'ukuraba ingene leta n'abanywanyi bo mu bindi bihugu bafasha mu bintu by'iterambere bofasha bagafata mu mugongo abikorera twabo kugira ngo bagire imitahe babandanye bagire amashyirahamwe yabo kugira ngo bashobore gutanga akazi cyane cyane ugafata bajya abantu bakora utuntu utwabo entreprise ntonto ziya zirashobora gutanga akazi cyane mugabo kenshi usanga babura umutahe
ikibazo cya nyuma nifuza kubabaza Professeur Leonce Ndikumana ni ikibazo cyerekeranye n'ubushakashatsi mu Burundi kaminuza ntizishobora gutera imbere ndetse n'igihugu ntigishobora gutera imbere kidafite abashakashatsi bagifasha guteza imbere inganda n'ubundi bukorikori buboneye none mubona ubushakashatsi mu Burundi bwifashe gute mu rwego rwa kaminuza
ibyo uvuze nibyo kuko ibintu byerekeye indero gutera imbere by'iterambere ry'igihugu birafashwa n'ubushakashatsi gose kuko arabikorera twabo ari leta bakeneye ubumenyi buva mu bushakashatsi kugira ngo bamenye ama politique bogira ama strategie bogira imigambi bogira hanyuma ugasanga rero mu Burundi nibaza yuko nimuco kimwe mu bintu biriho biratera imbere usanga uburyo nibuke abarimu bajya muri university barafite ishaka ryo kugira bagire ubushakashatsi mbwa kenshi ugasanga bisaba amafaranga kugira ngo baronke barondere information baronke ibyuma bakoresha rero leta nibaza yuko yogerageza ikongereza budget ishira mu bushakashatsi kandi bakarondera n'ifashanyo yo hanze bozo barashira mu bushakashatsi n'ama entreprise privé abantu bikorera utwabo bakabaja ko bakabasaba ingene boshora gufinansa ibintu byarushye kuko uravye mu bihugu biriko byateye imbere leta niyo ya mbere itanga umutahe mu bintu by'ubushakashatsi abandi bikorera utwabo baza kongereza mugabo leta niyo igira intambwe ya mbere
Professeur Leonce Ndikumana ndabashimiye cyane kuba mwigomwe akanukanya mukaza ku ijwi ry'Amerika
urakoze gwose hanyuma ndashaka gusezerana nawe baratwumviriza mugira amahoro
murakoze
muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'Amerika
cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda
Gende mu gisagara cya Bujumbura
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose haba kuri radio kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa 10
Nshuti mwese mwakurikiranye ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri isaha niho bigarukiye kuri radio y'ijwi ry'Amerika dushimiye engineer Zuber yadufashije mu buhinga bw'ivyuma na Fatwa Himaskarara yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha kuri mikoro mwari kumwe nanje Fidel Niyongabo ndabifurije ibihe byiza ndabatumiye no kubandanya mudukurikirana mu biganiro vyacu by'iminsi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri radio yanyu radio y'ijwi ry'Amerika mukurindira mugire ibihe byiza.